Niyenerera no rwaruka ugusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Rwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Ndabahaye mwiriwe mwese muduteze amatwi n'isango y'ikiganiro ndafise ijambo cy'ugwaruka. Tuvugana ku ikubagugwa ry'abasore batatu bafatiwe muri komine Mutambu intara ya Bujumbura itariki 30 z'uku kwezi. Ikiganiro mugishikirizwa na Francine Kanyange mu biga bw'ivyuma hari Innocent Kubwimana.
Uwurugwaruka ubufise icyimviro cyangwa intererano ushaka gusangira n'abandi mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Ufise icyo ushikiriza, hamagara cyangwa utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyetso ko guteranya 250 738 992 5020.
Amakuru ava muri komine Mutambu intara ya Bujumbura yemeza ko hari imisore itatu iri mu rwaruka rw'imbonera kure yafashwe n'abasirikare bo muri batanyo ya 411 bari kumwe n'abakozi b'iperereza. Aba bafashe babagiriza ko bafatanwe inkoho ya mugobore, imyambaro y'igisoda hamwe n'igipolisi gishinzwe gucungera inzego. Ayo makuru nyene avuga ko aba bafashe babakubise cyane. Mbere umwe mu bari ngaho yemeza ko muri abo basore batatu harimo uwapfuye kubera inkoni. Ayo makuru yuko uwo muntu yapfuye ariko igipolisi ntacyo kirayavuga ko mwokwibuka yuko mu mpera z'ukwezi kwa 11 userukira imbonera kure ku musozi Buramata intara ya Bubanza yabuzwe irengero akaba yari yasubiriye iyindi mbonera kure batazira bino bine yatowe ikiziga mu ijoro ryo kwa 23 rishirya 24 gitugutu haraye habaye igitero cy'abitwaje ibigwanisho muri komine Musigati intara ya Bubanza nyene. Fabien Abakijya nino umushingamateka yatowe ibubanza akaba yerekanye ingene uwo muntu aho ikiziga ciwe cyatowe atariho yari yishiwe. Akavuga kandi ko atanu gushaka kwagiyemo kugira ngo barondere uwamwishe kuko yari yagiye abanje kwitaba telefone. Ugaruka rwaba ururi mu Burundi canke mu mahanga ruza kuvuga muri iki kiganiro rubona ko atamuntu yarakwiye gusinzikarizwa ubuzima canke ngo yicwe adashiriwe urubanza nayo bari imbonera kure. Mukanya turabumviriza.
Narabonye bitari bike ibintu byinshi biteye ubwoba kuko abantu bazira ubusa bazira kare.
Boris ari mu Rwanda avuga ko naho abo bantu baba bari mu makosa aho gusunzikariza ubuzima bari gushigwa mu minwe y'ubutungane.
Gutunga inkwa utabifite ububasha ntibyari bikwiye ku munyagihugu muto yamuge utari umwe mu wajejwe umutekano. Ariko iyo ngendo yo kwihanira yo gukubita umuntu agomusigara intere nibaza ko ari ingendo nimba koko na ubutungane tubona yuko atadafishe ukwisanzura canke ubwigenge nibaza yuko iyo ngendo ariyo gutera ibyacu. Nabo nyene bashinzikarizwa ubuzima gusha nabo nibaza yuko icyo gikorwa cyari gukora ubutungane bukabahana bivanye n'amakosa baba bari bakoze cyane cyane iryo gusubye gutunga ibigwanisho itabifitiye ububasha. Ariko igira kabiri ni nakamo kumbonera kure n'urundi rwaruka rwose iyo umuntu ujyana na politiki rukoreshwa mu bibi, ibyo bibi nabyo bikaba ari inyungu kuri bamwe yuko bo kwigarura. Kuko uyu munsi aho tugeze harageze yo kugwaruka tubona yuko kijya gihugu kugira ngo bitere imbere dutegerezwa kuba aba mbere mu kurondera ihinduka ihinduka ikarenje guhohotera abandi ariko ihinduka rijanye n'ibihe tugezemo.
Gevala ari mikambi y'impunzi yanduta muri Tanzania ati ugaruka gose cyane cyane ugwimonera kure rwagirizwa gutoteza abo bitavuga rumwe ngo hakura icigwa cyo kudasubira kwemera gukoreshwa muri ibyo bikorwa.
Nkomere Imana ntibunga zimaga cyo kuko no mu bwo bw'Imana biranditse ko yikishije ko gukishwa n'inkota uratadora kanawe rero igerere n'ukuri n'ibiragi bashikire kuko nabo birya yuko yabandi ariko rero kimwe bitatu bigiye kuba mu Rwanda ubwo mbere n'imana mu tanga ku Rwanda kimwe iri kubira mu Burundi ingaruka mbi bizo guma dushika ku kwede nyine ugaruka bizo guma twicwa dukanani kuko tuko duhenga na fiche bene wacu dusange igihugu cyo bananije gutera imbere kizo bandanya kitanabi ikike umusaka ni kuvuga bigaragara neza ko n'ubundi gari tuvumenyera kure ruti kontoroye utarabwira ubonyensi abo barundi bariko baduhenda abo bakuze abanyepolitiki baduhenda bakigisha kwica abandi ni kwica igihugu cyacu ege ntube burundi bw'ejo nyine ejo urundi bujya kwica gute mu gihe buzo w'uburundi bwo kuguma twihora mu gihe buzo w'uburundi bw'abantu tuguma twicane mbega abana bacu ko twebwe tuba tura tugaruka ko turakura ko turibaruka abantu byo kwiyasa dushobora kumara inshuro nka kimwe n'aka twicane ugaruka twari dukwiye kugira vizio imwe vizio yo kuvuga ati uburundi bushasha uburundi buzira kwihorahorana uburundi buzira amasaha kuri kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere.
Kasim ari muri Afurika y'Epfo asaba ugaruka rw'imbonerakure kwirinda gutabwa mu rudubi n'abanyapolitike abajejwe umutekano nabo bakavavanura n'ingendo yo gusinzikariza ubuzima abo bajeje gukingira.
Yumva ukungene bafashe umuntu bace bihamya ntace ngira ko mvuga yuko inzego z'umutekano z'u Burundi baragize umugenzo wo kunyuruza abantu abatanyuruje bakambuga ubuzima bagakubitwa bagakorerwa amabi atandukanye. Ni ukuri twasaba yuko inzego z'umutekano nazo nyine aho kwihanira zishyikiriza ubutungane uba yagirwa n'icyaha ahanwe mwiza karorero. Kandi ikindi cya kabiri bari guhamagara ku mitumba mu makomine ubwo barwa kumbonera kure turumva mu makuru ko hari abarusebukira bagahamagara bakuru imbonera kure bakababaza bakababaza icyabahaye izo nkoho iyo nkoho ya mugobore bakababaza uwabahaye imyambaro ya gisirikare kugira ngo bamenye imvo n'imvano y'iyo byazananye niho bace bamenya amakuru atohoje neza nayo bagiye gufata umuntu bakamwica bakamwambura ubuzima bisigura yuko ahubwo bashatse no kunyegeza iy'ibyo bintu byazananye babuze kunyene babica bose bari kubikira umunsi umwe hama nkacingira kumanura nk'uno rwarwa rw'umbonera kure ruhabwa ibigwanisho rukakira rugahabwa inkoho za gisirikare rukakira n'ukuri ukajya kumera amaraso ya mwene wanyu cyangwa ya mukuru wawe mutoyi wawe twese turi abarundi bamwe. Ndibuka ijambo kwa Gasore yavuze ati na tudasangiye umugambwe mu budasa bwacu uburundi burabakeneye bose. Ijambo kwa Gasore yavuze akiri ko ararahira mu bakuru bose batwaye Burundi nta n'umwe yari kuri kijya iyi saha umuntu bamwica kujya bica akayabo cyangwa inda ugwarwa kumbonera kure nibave hasi bakore bareke guhendwa n'abanyepolitike babakurikiye. Umunyepolitike araguhenda iyo amaze kuronka nashobora kukwibwa ko wamuterere y'ibyo cyangwa yagize nibagira amakoperative bashinga amashyirahamwe bakore urudandaza bakore amabizinesi yabo bave inyuma y'ibya politike kuko hari umwana bavuga ati umukuru agufasha guteka inkono y'ikibi imaze gusha bakagufata arayigukorera akajyamo mu bayikumenera ku mutwe.
Na King ari muri Afurika y'Epfo ahanura ugwaruka rw'imbonera kure kwitaho kazoza kago aho kumviriza barujana mu nzira zitarizo.
Ugwaruka notera kamo ugwaruka rw'imbonera kure ubwo menya ko ubutegetsi bubi atashiga kibuzwa ugwaruka rukahafatira icigwa kuri abo bagenzi babo ariko baratonga ibiziga abo bariko barahoho bagirirwa kudatuma impu za gisirikare batuma ibikoresho bya gisirikare bwabo dusanzwe tuzi ko urwaruka rwa ruratumwa gufata abo batavuga rumwe tugahura mu ijoro ugira amarondo bambaye ibyo bikoresho bya gisirikare atari kuko kazi kabo ni kumenya neza rero umuntu agutuma akazi katari akawo katacuza bakuronderera ni ibice bikurikira byo gufatwa ibyo gupfungwa ibyo gutogwa ibiciga rero kwa kugibonera kure no rutera kamoko wo kwivako ukabona ko ubutegetsi bubi atacinza kibuvako
tuje muri Australia Pacific ati ugaruka gwimonera kure gwari rukuye kwikebuka rukanka kubika amakara mu gashambara
byari byiza kumva yuko abajejwe umutekano bigihugu abasirikare cyangwa abapolisi bategerezwa guhana uwo wese ahohotera abanyagihugu na cyane cyane yitwaza ibigwanisho atabifitiye uruhusha ico rero cari ku ari cyiza cyane nibaza ko twese twari kugishima ariko iruhande yaho birimo amakenga kuko ejo bundi mu ntara ya Cibitoki twumvise yuko imbonera kure zahawe kumugaragara ibigwanisho mbere kuva kera havugwa amakuru yuko zari zaratozwe n'ibya gisirikare akaba arizo ziri imbere canke zijana n'abajejwe umutekano mbere muri zo mbonera kure nyina karizo zitanga amategeko eka mbere byaranatubabaje ntigereka kutubaza kuko n'abarundi nkatwe twumvise ko bapfuye cyane mu gitero cyaheruka kuba cimigwi yitwaje ibigwanisho aho yatera position z'igisoda nizo mbonera kure nyene aho rero niho ucubona yuko ibyo byabaye muri mutambu aho ugwaruka gw'imbonera kure ruhabwe ibigwanisho n'abatwara igihugu n'abajejwe intwaro ariko uno munsi ukumva ngo bakubiswe n'abajeje umutekano amakenga rero ntumenya mbega none amategeko agabuwe kungahe dushimira abasoda n'abapolisi babakubise mbega ubwo abo bapolisi n'abasoda babikoze ubwo ntibabizira kuko tubona ko imbonera kure zahawe impigi niko zifise asha burengeye n'abajuje umutekano aho rero kubwo imiryango yabo naho turababara cyane kuko tuzi neza yuko ubwo gwaruka baruhendesha intica ntikize baruhenda kubera ubukene barimo babashizemo kugira ngo bikorere inkore ishushe mu kuza kwakira ibigwanisho batazi ico bagwanira ahubwo bagwanya bene wabo ubwo gwaruka rero gwikebuke rumenye ko atari urukundo
narabonye abantu marakwa nabafungi gubuta
Tanzania Elwa ari mikambi y'impunzi ya Nduta ati imbonera kure zari zikwiye kudasubira guhendwa
mwanywe no uvuga ati birababaje ariko kandi ubundi ndavuga ati nibibere icyitegererezo urundi rwaruka kw'imbonera kure nubone ko naho ruhendwa na CNDD-FDD didi na Petero Nkurunziza ngo barusubirije n'inzego z'umutekano ibyo hago ari habi cyane uno munsi bafise abantu bangaje baba mu gihugu kuberaho uno munsi hagezaho na nyene kubimika akabagira abasirikare bacungere igihugu agaruka kabica bari bakwiye kuzimu bakajibuna bakabona ko CNDD-FDD didatasho yibanga kubakikura ko uwo mugayo iryo teri ibi iryo zina ry'agatukisha mu makungu bakaba barundi bakareka kwimbonera kure ibintu amaraso nico no bivuga ko niyo mpanuro no ba kumbure bakabona ko ivyo haza ivyo bifuriza abandi nabo bizobabako
Estron nawe ari mu ikambi ya Mutenderi muri Tanzania ati abasirikare bagize neza gufata abo bantu ariko ngo ntibari kubasinzikariza ubuzima
mbe bobo ko kwibemera gutunga ibigwanisho batabire kuriwe uburyo bwose babitoyemo ibintu bazako byotanga icigwa ntagira n'ishusho bitanze ku bandi bose baba bitunze mu gihugu batabere kuri we haba mu nzira iyo abyo byose babitoyemo ikindi naco nokeza cane igisirikare c'u Burundi cabafashe biragaragaza ko bariko barikura imbonera kure ku gakano kuko wumva hirya no hino mu mbonera kure zirabura buzaba cyeje umutekano zirabura buzawe ye abasirikare babiri uko biragaragaza yuko bakoreshwa bafise abo bashigikiye mugabo atari mu nzira yo turazinge muhingira mu gisirikare turazinge muhingira mu gipolisi cha leta nibace mwizo nzira bareke kuza baranyura ahantu mu nzira zidakwiye ikindi naco nokongera ko kandi kinakomeye cyane nuko kwihanira nako atari byiza ariko ngarutse inyuma gatoya nuko nabo ariko batwara mu izo sentare ziri munsi y'igitsure cya leta uca usanga tatari kuvamwo kumbure wewe ubatwayeyo ugasanga niwe biriko biragarukako noca mvumira akaguhe rero n'abajejwe ubucamanza kuko nabo bamenye ko ibyo biriko biraba kubera batanga ingo bafise bafata bavugira mu kwaha kwa leta yaba leta yabantu ku rwego rw'abacamanza bari bakwiye kwikebuka indize ko bitari kuba yaba ndetse ntari zafatira ingingo zo ujeye no gucuma imanza bari kuba bashikiriza.
Tubandaniriza ikiganiro ku bari mu Burundi. Amisa ati abayirwanisha urwaruka rw'imbonerakure nibo baba bashaka ko babikoresha mu gukumara abandi.
Iyo misoro yanitunze kwamisha itabifitiye uruhusha yanikoze rya mbere uyu mugabo bakabitunga bitwaza ko ari imbonerakure ntibibaze ko nabo bashobora kujya iyo bariko barashyira abandi kuko ibyo bigwanisha bamaze kubitunga si byo batunga uko nyine gusa ngo bibe nk'ibisharizo byari byo nabo kwishya abandi ama nabo nibaze barabona ko kwishya abandi nabo bene kwishyirwa bataryoherwa nk'izo mbonerakure ntari uje zifise zo gutunga ibigwanisho ekarakira noneho ubu mbonera kure zifise ibigwanisho ni nyinshi zirindiye kuzagutirisha abandi hanyuma cyo nasaba nuko abatunze ibigwanisho batabifitiye uruhushya ni ukuri boze barabisopa kugira ngo ibigwanisho bive mu bantu naye handiho ni ukuri ubwicanyi bwabaye ndanse mu gihugu Burundi.
Darno nawe arerekana ingene ivyo vyashikiye ugo rwaruka rw'imbonerakure ari ingaruka y'intwaro mbi zikoresha abasivile mu bwicanyi.
Umugani ukiri ngo basangire ubusa bicane bisanzwe kandi ngo umutegetsi umusangira inkono kono y'ikibi yashaka yiguhebera ngira ngo barabona rero ingene biriko byagenda uraje uno munsi bariko barasubiranamwo none kare ko bahora bagenda bagafata abantu ngo nabakeba bagafata impuzu bakazitwara mu gitoki bakaca bazitaye bakaca baza gusa ku muntu ushanye bakazi akaba ari bo bazizana uno munsi nini babona ko ariko birangaruka ko n'ukuri n'akamara amaza kumva basubiranamwo nk'uko ibyo bahora bagira abandi bagaca babibagirira cyabyiriza abo banza ukumva bajya abantu bafashwe bakicwa hanini bari bakaruhariwe none ibyo ntibya bibigije ntibari baboronye Jean Petit igihe bakorera jalajabo igihe babaye Bujumbura baramwibuka baribuka ko uwo muntu yari rurangiranwa mu kwica agakubita abantu kamenga nta kintu na kimwe abibazwa nta kintu na kimwe cyamufata ariko twarawumvise ingene yapfuye uw'agashinyaguro kandi bari kumwe none bubu ni kubera iki ibyo bintu batabyumva inama ni uko batunanye barange banayokaye nta kintu na kimwe bacumbiriza cyane amakuru y'imvaho bacumba nk'ibyo turiko turavuga umva na kimwe bagumvamo yaba byumva abantu benshi boca babihe bakavuga bati ni ukuri turiko turaraba ibintu biriko biraba turabivuyemo byose turabihebye nta muntu tumuzosha kudutuma ngo tugende gukubita kuko abo bose bariko barasubirana ngo bakubita hagati yabo none nabona ingaruka mbi ziriko ziraha uno munsi mu gihe iyo ushashe turabona ko ari ingorane ndetse nuko nyine batangiye gukubitana erega bafise ibintu byinshi hasigaye basa umva benshi baciye bajayo barahurumbira ngo bagiye kuronka akazi kuko bavuga ngo ubutaragiye mwe nama ngo ntakazaronka none ubu barabaye benshi ubwo buzini bukiboneka n'utwo tuntu tumwe tutaza bararonka natwo bakironka ubuye mama bazanye imfashanyo za UNICEF ngo abaremesha kiyago bashobora kuramo abakera bashafata ubwo rwaruka rwabo nibwo baciye bihera ariko urumva kubera rwose ntibashoboye kuronka ni ukuvuga uwutarose nawe ishaguri yagega ategeza kurondera ibishoboka byose kugira ngo yigizeyo abo baronse kugira ngo asigare ari umwe kumva uno munsi nabonye ikijyanye n'amajwi nta nicyo bakirondera ariko rero je nk'urwaruka ikintu bintu bahanura urwaruka bene wacu ni uko buvuze mu bakaje ibuntu bakamenya yuko inkoni ikubise mukera ntuyibika ahubwo uyirenza urugo kandi ibyo byose biriko biraba barabizi kandi bamenye neza yuko ejo hoho niyo bwaca eh intwaro zizohinduka bazwarungikira nkuko bama babivuga.
Axel ati ibyabo basore nibiza gushira ahabona ko imbono ya kure zikoreshwa nk'inkozi zikibi mu mabi atandukanye.
Twarafashwe zigakubitwa bakazirambika kwa kabando nkuko bakwiye kubivuga zigasindikaizwa ubuzima. Nibaza ko ari ikimenyetso cerekana ko ikivi babatumye bagishikanye hageze ko batangura kuyikura umwe umwe, kuko kuva kera iyo hari umugwi witwara nk'izi mbona yakure z'i Burundi haragira igihe igikorwa zateguriwe giheze bakabaheza babashyizeho, naho mu kubaheza kenshi barabica abandi bakabafunga. Je rero nibaza ko hari intango byakiboneka mu bihugu bitari bike ndetse byarabonetse naho iwacu mu gihe cy'intambara igitangura yatanguye 93 hari aho bita basanze sheke nabone barica bagakiza cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura kugira bahere barabafashe mu barabapfunga ndetse hariho nabo ngo barishwe. Mu gihugu cy'Ubushinwa harabaye abo bita abagarde rouge nabone yari milice barakoreshejwe muri bitandukanye. Igikorwa babatumye giheze baratumye inzego tekano n'igisirikare barabarondera barabarasa abandi barabafata barapfunga gutyo iyo milisa bayishyizeho babayiheraheje gutyo. No muri iki gihe rero biraboneka ko imbona ya kuri zitanguye guhura n'ikibazo aho bamwe ndetse batangwe gutoka ibiziga bahamagawe na bene wabo. Akandi Karolisi Ndamusiga ni kajya kimutambo rero bikebuke zombona kwezikebuke zibone ko zidakundwa ariko ari kuzikoresha mu nyuma bakazigirira nabi kugira kumbwe n'ibyo bazitumye ntibimenyekane ntibazabipfuke.
Mero nawe ari mu Burundi havuga ko ubutegetsi buriko burondera kwikurugaruka bwakoresheje mu bukozi bw'ikibi butandukanye.
Mbana yuko abo bantu bahenze barahendwa hama bagahendwa n'ubutegetsi bakukira bakorera n'umugambi wabo hama bakajya gukora ibidakogwa. Rero abatabyumva kumwe nk'uko bari bakabafata bakabahohotera bakababagirira nabi nanica bituma mvuga nti no guhendwa ni bwa bwenge mvuga ibyo bigwanisho bakwiye kureka kubyakira barakwiye guca ubwenge n'abantu bakuze nibagaruke babyuze mu bazi buntu bikubita agashyi hanyuma iki bitunganize imigambi yabo aho bigisha iterambere bigisha ukuntu babana neza n'abantu aho kwigishwa gutunga ibigwanisho kugendana ibigwanisho byo gutoteza bene babo bibuke yuko abo bantu bakorera ari basi nirinda bahindukira nabo bakabeshya kuko iyo bahejeje gukoresha ayo mabi ntuzi neza yuko ujya muntu wakoreye bijya bintu atari wazagaruka kuzimanganya amatohoza mu kuzimanganya wenyine wabikoze nkana urwo rwaruka rero ko n'abandi bafite ibyo bigwanisho ubwo n'uburorero bumwe bugaragara kuko hariho n'abandi bishe muri hene ubwo buryo kubera iki ibikorwa batumye babikoze byarangiye rero kugira ngo bazimanganye amatohoza cyabaye bahindukira nabo bakabizi nuko bizakwama bigenda rero mu gihe urwo rwaruka rudakize ngo rubone rureke kutagutoteza bene wabo ruhenze n'abo banyepolitiki. Naho ikiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu kigarukiye murakenewe mwese mwagikurikiye. Umuvise ko ugaruka rwaneguye ingene umuntu afatwa akaca sinzikarizwa ubuzima ari mu minwe y'abamukingiye, ariko ugaruka rukaba rwahamagariye bagenzi babo
bakoreshwa n'abanyapolitiki mu gutoteza abandi ko bo kwikubita agashi bakabiheba kugira ngo bategure kazoza keza kuko ababa batumye bashobora kubahinduka. Ndashimiye mwese maduteza amatwi namwe mwese mwagize icyo mushikiriza muri iki kiganiro cy'ugwaruka naho ubutaha.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.